imbere ya byose mpoza umuryango wabye nongera mpoza abanyeshuri mpoza n'abarundi bose baba hano mu Burusiya kuko ni uruhombo runini cyane umwana bamutwaye ubuzima akiri muto kandi igihugu cyari kimuzaye ko byinshi hamwe n'umuryango bumva rero ni ibihe bigoye rwose nanjye nk'userukira igihugu ni ibihe bitanyorohera cyane kuko baguma bambaza bati byagenze gute nanje ata makuru menshi mfite kuko nanje amakuru ndonka bayahabwa n'abariko bagira amatohoza nabo igihe amatohoza kiba nta nkuru nyinshi baguha mugabo icyo twabonye ni uko umwana yarishwe kuko yabuze irengero kuwa kane mu masamo ya n'inusu yo kumugoroba hanyuma bararondera kuwa gatanu kuwa gatandatu kwa mungu mu gitondo niho batoye ikiziga kandi icyo kiziga baca bagitora hagati muri universite hasi imbere y'uburaro bwiwe ibyo rero byaratubabaje byaraciye intege abantu benshi abanyeshuri baragira ubwoba icyo rero twaciye dukora ni uko twaciye tujya mu byo kubahumuriza no kurondera ingene byabaye ingene byagenze
amakuru ariko atangazwa avuga ko ashobora kuba yagandaguwe n'intagondwa za Rusiya ayo makuru niyo amakuru amaze guhabwa n'abapolisi bariko bagira itohoza ifashe gute
polisi bamaze kuduha amakuru make gotye kuko nabo bavuga bati turashakira amatohoza mugabo ivyo ababivuga ngira ngo bafatiye ku vyandiko bahabonye hariho igicapo bahacapye ababizi rero bavuga yuko ico gicapo ari iyo sanamu ico gifoto bashafyeho ari icyo bamwe bashyira aho bitiye umuntu abo bantu izo ntagondwa habereye ubwicanyi ico rero twarakibonye muri universite ngira ngo nico bituma abantu baca bavuga ko ari uko byagenze kuko kandi nibaza yuko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko nibaza ko yishwe kubera ari umurundi nibaza ko yaguye mu bantu nyine gutyo wari kuba wari wese bahuye nabo icyo gihe nibaza ko atari kuhabyuka ikibabaje ni uko rero byabereye hagati muri universite kandi abana bari bazi ko bari bamaze gushaka muri universite baba bari mu bigo bya kaminuza baba bari ahantu hari umutekano mugabo urumva nyine byagenze hanyuma igikuru ni uko twarituye abategetsi ba hano abategetsi ba polisi abagira amankete abatwara minisiteri yo hagati mu gihugu minisiteri y'ibigendanye n'amakungu dusaba yuko ni kuri ubwo bwicanyi bwotohozwa hakaba gutohoza bihagije kugira ngo abakozi iryo bara bafashwe kandi bashyikirize ubutungane mu mwaka uheze aho hari umunyeshuri nawe nyine yishwe mugabo we yiciwe kure y'ikigo cya kaminuza ku birometero ijana yagiye kuramutsa umugenzi wiwe icyo gihe rero twaragerageje biratugora rwose ariko kugeza n'ubu ntibaraduha icyegeranyo cy'amankete ibyo tuguma dusaba hanyuma
ikintu ambasade iri kuyakora kugira ngo abanyeshuri cyane cyane b'abarundi bashobora kuba batekewe n'ubwoba muri iki gihe muri iyo kaminuza ikintu muri ko murakora kugira ngo ibara nk'iryo ntirisubire kugwa n'iki
icya mbere twakoze ni uko twaciye dukoranya abanyeshuri turabahumuriza turababwira ko bogumuya umutima mu nda yuko tugiye gufatanya n'abarongozi ba hano b'igipolisi bo mu ntwaro nabo muri kaminuza kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije wongerezwe icyo rero baracitabye baracitabiriye abategetsi muri kaminuza twasuye turavugana n'uno munsi n'utwara kaminuza n'abamwungereje baratwemera yuko bagiye gukora ibishoboka byose kugira ngo umutekano w'abanyeshuri muri mu bigo bya kaminuza yabo wongerezwe bongereze abacungera bongereze y'amakamera afata amasanamu bongereze abajya barondeze n'abapolisi kugira ngo abana bari mu bigo bya kaminuza bumve koko ko bacungereye bihagije umutekano wabo ucungereye bihagije
iyo kaminuza yitwa gute iri mu gisagara cya Moscow
iyo kaminuza ni kaminuza yiga bigisha ibintu byo kubaka iri mu gisagara cya Moscow
hoba hari abanyeshuri b'abarundi bangahe muri iyo kaminuza igitigiri cy'abanyeshuri b'abarundi bari mu gihugu cy'u Burusiya muri iki gihe kingana iki
barashika abanyeshuri biga hano mu Burusiya bose barashika hafi ya 250 baregereza hanyuma muri iyo kaminuza hariyo abashika nka batandatu hanyuma nibaza ko ikindi kintu gikuru nashikirije mu ijambo nashikirije uwo munsi nababwiye yuko tubashigikiye igihugu cy'u Burundi kibizeye kandi kizagerageza gukora ibishoboka kugira ngo umutekano wabo ucungerwe bihagije nanjye ku giti cyanjye nabuze yuko ntazohemuka aho ngeza nzokora ibyo nshoboye kugira ngo abana bacu bige umutima uri munda kuko na abana baciye ubwenge na abana b'imbero banabivuze mu ijambo userukira ibigeste yavuze yuko uwo mwana yari umwana w'imbero umwana akora umwana yubaha abandi ko ari uruhombo runini kuri universite no ku Burundi.
Ambassador Edouard Bizimana aseke Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya, murakoze cyane rwose ku kanya mu hari radio Ijwi rya Amerika, kandi turizeye ko ibikorwa murimo byo gutohoza eka no gukorana n'abari ko batohoza ubwo bwicanyi bubishe kizoteba kikihuta kugira ngo n'imiryango ishobore kuronka amakuru y'imvaho. Mwakoze cyane.
Murakoze namwe.